d'undi culture amakuru mu kirundi
ndabaramukije ndabanikaze muri no makuru agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira basaba koroherezwa mu ngingo zifatwa abo ni bamwe mu batimbo bari bitavyiganwa ry'umurisho w'ingoma mu ndwi yahariwe umurisho w'ingoma kuko babona ko hari intamba myiza ituma batiteza imbere nayo urwego rw'abaharura mu Burundi bita mu rurimi rw'igifaransa Ordre des professionnels comptables rusaba ko amategeko rugenga yohinyanyugwa kuko muri kino gihe bavuga ko atakijanye n'ibihe ubwo rwego ruvuga ko n'akazi kabo gaca gahungabana Imakamba tubabwira ubukene bw'ibikoresho bifasha mu gutanga icigwa cy'ubuhinga canke teise ibyo abigisha bavuga ko bituma nabo ubwabo bibagora gutegura ico cigwa Mathieu Habona Yesu ni watuma amajwi abashikira Kristalize Harerimana nije niko ndabashikiriza ya makuru mukanya inkuru imwe ukwayo
Radio Indundi Culture
Nongere ndabayikaza ubunaho mu nkuru imwe ukwayo yano makuru bamwe mu bavuzi b'ingoma babona ko hari intamba myiza ituma batiteza imbere nkuko icivugo cuno mwaka kibisaba abo nabari bitavyiganwa ry'umurisho w'ingoma mu ndwi yahariwe umurisho w'ingoma bagatanga karorero nk'amafaranga basabwa kugira ingoma isohoke igihugu ariko abo batimbo bemeza ko hari ibikorwa bakora byo kwiteza imbere iruhande y'umurisho w'ingoma bagasaba koroherezwa mu ngingo zifatwa kugira babungabunge umurisho w'ingoma umuyobozi ajejwe imico kama Remi Hayimana yizeza ko hari amategeko bazohinyanyura mu ntumbero yo korohereza abatimbo idonido narise ndayizeye
Zimwe mu ngingo zafashwe n'ubushikiranganje bw'imico n'akaranga nizo zifatwa nk'inzitizi ku iterambere ry'abavuzi b'ingoma izo ni nk'izerekeye ingene ingoma zovuzwa mu manza zisanzwe ikindi bavuga ni amafaranga atangwa kugira ingoma y'u Burundi isoga igihugu nk'uko bivugwa na bamwe mu batimbo
njye ngingo novuga ko yaje gatoyi ushaka kugabanya ingufu z'abatimbo kuri kuraraba hari nk'imigwi myinshi yari itunzwe n'uburyo buva muri kujya kuntu umugwa wahamagara mu kuvuza kuvuza runo 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 mugabe ijyanye ingwe maze kuza hari imigwi myinshi yasambuze kubera ntihari kuri nk'uburyo ntego ishobora kwigurira ibyahi kuraraba n'ibicuro bashize ngo ijya butsura ubibe amafaranga bayishize ko ni menshi cyane
ariko naho biruko abatimbo harimwe mu migambi barangura kugira biteze imbere
twebwe abantu batubyofasha nk'ibyukorora no kugwiza indi migwe ngo byo gwaruka rutoro utabuze kurubanje ku buryo rwo rushobora kwiyunga tukaja hamwe tubatondera uko tongana mutaye muto muto dushiramo mu mwaka wose twatwaguye iki
Kubera rero kuvuza ingoma harababigize nk'umwuga basaba isubirwamo ry'ingingo zimwe mu ntumbero yo guteza imbere umurisho n'umutimbo.
Rero twosaba abadukurira ko boraba bimwe muri rya ngingo bakabigabanya bakaduha iminsi mikuru imwe twashaka kuvuza. Kugira ngo n'ingoma zikomane kanobera kaho mugana abatimbo nabo baronke agahimbaza mushika bavuye mu ngoma. Uko ikintu gikora nako barakaranga atacyo gikuramwo usanga nyene bitameze neza.
Umuyobozi ajejwe imico kama arahumuriza ko hategekanywa ihinyanyugwa ry'ingingo zimwe kugira umutimbo yoroherwe.
Twatanze itegeko ihinyanyuye ryotuma boroherwa kurusha iri ryari rihari. Natwe bivyo turabibona ko bamaze kubidutura kenshi, iyo twarabikoreye ko turindire rero ko byemezwa hejuru.
Itegeko risaba abifuza ingoma mu manza zabo gusaba uruhusha hatanzwe amafaranga ibihumbi bishika ku 500 nayo kugira ingoma y'u Burundi isohoke hanze hagatangwa amafaranga agera ku madolari 2000. Iyo ngingo ikaba yafashwe mu ntumbero yo guha agaciro ingoma z'u Burundi. Indwi yahariwe ingoma iri kwihimbazwa ku nshuro y'umunani nayo ingoma ikaba yashyizwe mu itunga na kabaka bwa UNESCO umwaka w'2014.
Arise ndayizeye ndagukengurukire urwego rw'abaharura mu Burundi bita mu rurimi rw'igifaransa Ordre des professionnels comptables rusaba ko hobaho ihinyanyugwa ry'amategeko rugenga kuko ruvuga ko atakijanye n'ibihe byashikirijwe kuri uyu wa gatatu mu ihuriro ry'icenda ry'urwo rwego Frederic Gahungu arongoye urwo rwego avuga ko ivyo bihungabanya umwuga wabo umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi amenyesha kwayo mategeko agiye kwihutirwa gusubirwamo biciye mu bushikiranganji bw'ikigega cha leta Gervais Ndirakobuca ariko akagabisha abakora nabi muri ugo rwego ko bazofatirwa ibihano Idonido na Diodone niyo yanzigamiye
ayo mategeko yidogerwa nabo bakora uwo mwuga nayo kuva mu mwaka wa 2021 urongoye rwego rw'abaharura mu Burundi avuga ko atakijanye n'ibihe Frederic Gahunga ariko yemeza ko bihungabanya ibikorwa byabo ari naho amagari ababijejwe kuyahinyanyura
twatanguye 2021 tugeze na 2025 ku mwaka tusa nuko turawetse kuva ko igihe ari kirekire amategeko arashaje turabasabye kuduhindurira
umushikiranganji wa mbere yari yitabye igihuriro rigira 9 ry'ugo rwego kuri uyu wa gatatu yemereye abagize ugo rwego ko ayo mategeko agiye guhinyanyurwa kuko ubwihugo rwego ruterera mu iterambere ry'igihugu
kibazo cyo kudashyigikira organe nk'iyi nibaza ko haba harabaye n'ikibazo cyo gusamara cyangwa gutamenya itegeko bwa mbere gukuritegura ubanza ugahereza uri kuraritegurira gisomo bwa mbere ukabona uko itegeko riteguwe imikorere uko azokora neza ubona byose babimuhaye mugabo mu nyuma hari ya Musa acaje ako rero ibihano navyo cyabanda kare kuri kicu ayo mategeko rero tuzembeye kubashigikira kugira ayo mategeko ajeho
yamara Gervais Ndirakobuca aranegura ingende ya bamwe mu bagize ugo rwego bakora uwo mwuga badakurikije amategeko ko bashobora guhanwa
ubwo ibyo OPC ibasaba nk'uko perezida yabivuze ubwo nibyo gukora birayanye n'ishira hamwe biraya bank na biraya OBR ibyo nibikorwa murangishura cyane mu byishurire muri iyi kongere
ugo rwego rw'abaharura mu Burundi bita mu rimwe gifaransa Ordre des professionnels comptables di Burundi rukaba ruheruka kwemererwa n'ishira hamwe mu nzamakungu ry'abahinga mu guharura ku nywanyi inyuma y'ukuzuza ivyo gwari gwasabwe n'iryo shira hamwe aho munywanyi wago yategerezwa kuba afise impamya bushobozi y'ubuhinga mu byo guharura akogira ironke yategerezwa gukurikirana ivyigwa bijanye no guharura amasaha 300
Diodone niyo yanzigamiye ndagukengurukire umushikiranganji mushasha w'ikigega cha leta avuga ko agiye gutunganya impinduka zari zatanguye muri ubwo bushikiranganji mu by'ubutunzi no gutunganya imigambi mu bisata vya leta Nestori ntawontoye yabivugiye mu bisikanya ryabaye kuri uyu wa gatatu be nuwahora ari umushikiranganji w'ikigega cha leta uwo mutegetsi yemeza ko agiye kubandanya akorana neza n'amashirahamwe yunganira mu vyiterambere mu gihugu tumukurikire
tugiye kubitunganya abaye ibikorwa nyamukuru umushikiranganji n'abakozi bo ngaha bariko baratunganya yadushikirije ivyihuta tuzobanza guca dushikirako bakora icya kabiri n'ukuzoca tubandanya novuga impinduka zari zaratanguwe muri buno bushikiranganji mu by'ubutunzi ndetse zatangwe n'ubushikiranganji cya leta ubutunzi no gutunganya imigambi mugabo buraba igihugu cyose hari impinduka mu by'ubutunzi zitegereza kuba mu bushikiranganji butandukanye hari impinduka mu by'ubutunzi zitegereza kuba mu bisata bya leta aho leta ifise imitahe hariho impinduka zitegerezwa kuba mu bisata bitandukanye mu makomine ndetse no kubandanya dukorana neza n'amashirahamwe atunganira mu ziterambere ngaha mu gihugu ivyo rero tuzoheza tubandanye tubikora kandi tuvyihutira kugira bishobore kuja mu ngiro n'ingogana n'ingoga kindi tuzoca twihutira no gutunganya nabikorera utwabo leta igaheza ikabafasha kuko murabizi yuko igihugu gitezwe imbere nabikorera utwabo leta nayo igaheza igashiramwo umutahe wo kubafasha kuborohereza kubashiriraho inyubakwa tuma bakora akazi neza kugira igihugu kibandanye gitera imbere yaba mu by'ubutunzi canke mu byo imibereho hirya no hino
Radio Indundi Culture
Radio Indundi ikirutira makuru yacu arabandanya bamwe mu bigisha bigisha icigwa c'ubuhinga canke teise muramwe mu mashure yo mu ntara ya Makamba bari dogera ubukene bw'ibikoresho nk'ama mashini nyabwonko hamwe n'ibindi bijana kugira ico cigwa gitangwe neza ivyo bavuga ko bituma nabo ubwabo bibagora gutegura ico cigwa iyo hageze gushira mu ngiro ivyo baba bigishije abanyeshure ivyo bita pratique mu gifaransa kuko nabo ubwabo izo mashine batazifise ino nkuru tuyibaza Norisi Nduwimana
Abaduhaye makuru mu mashuri amwe yahimakamba bashikiriza ko bafise impungenge kumwimba ubucuboneka mu gice ca mbere cy'uyu mwaka w'ishuri kiriko kirarangira bemeza ko gushika ubu hari abanyeshuri batigeze bagerageza ibyo bize nk'amayagwa mu gisata c'ubuhinga bwa none
abanyeshuri baca batahura ibintu bike kuko baca bigatebo pratique nayo ntiba kiyibona kandi ariyo yari kenewe cyane kugira ngo batahure cyane ingwana zicyazica kuri bose umwigisha biramugora mu kuvyigisha abanyeshuri nabo baca batahura ibintu bike kubera ntiba bagikwirikirana neza abiga teori gusa ariko bategeza kwiga na pratique umwanya muremure
ibyo byongera ku bukene bw'umuyaga nk'uburangwa mu mashuri atandukanye muri ico gice cy'umanuko nk'uko bibandanya bishikirizwa nabo barezi
umuyaga nkuba aheshe ntugwiriye ndavuga nk'amashuri tari kuri centre biragorana nka machine ama ordinateur yabaze za imprimante aza fotokopieze na scanner n'ibindi bikenera umuyaga nkuba
imakamba kandi nko mu zindi ntara aboneka ubukene bw'ibikoresho mfashanyigisho mu gisata cy'ubuhinga bwa none mu mashuri abatanga ibyo byigwa bamwe bikora ku mashine nyabwonko zabo ariko gusaba ubushikiranganje bujeje indero gushira iyo ngorane muzihuta gutorerwa inyishu mu mashuri twarondeye umuyobozi w'indera buhagarariye makamba kugira ngo tumenye aho ibintu bigeze mu korosha ibikorwa by'abigisha n'abanyeshuri turamukena abo bagomba kuramurira amakaminuza mu ntara ya makamba bidoga mu gihe intumbero igira 15 y'imbono shasha y'u Burundi kushika mu 2060 yategekanya ko mu mashuri hariho ubwirizwa kuvinja bwenge mu buhinga bwa none zonashobora guhiganwa ku masoko y'akazi yo mu karere na mpuzamakungu
Norisindu w'Imana urakenuye tukivuga ibijanye n'indero mu gisata cy'inyigisho zidakumira ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo inyigisho buhamagarira abegwa n'ico gisata gushigikira leta kugira bimwe mu bikoresho n'inyubakwa z'abagendana ubumuga biboneke Patrice twabonye Imana ajeje igisata cy'inyigisho zidakumira muri ubwo bushikiranganje avuga ariko ko hari bimaze gukogwa kugira abanyeshuri bagendana ubumuga bige neza tumukurikire
hariho igitabo ndongorangendo kirimo imigambi mikuru mikuru ishobora gukogwa wari we wese ashaka gushigikira muri ico gisata kwa cyo kwigisha bagendana mu mumuga yisunga kugira ngo turabe yuko gushika mu 2027 twoba twateye intambwe ishimishije ico gitabo nico bita strategie pour l'éducation inclusive turashafise ingorane ijanye n'ukungena abo bana bashika ku ishuri novuga ko nkuko mubibona amashuri kuva kera yarubatswe mugabo arashafise mwe bita maiskariye ubudondagizo umwana rero agenda kugakinga untashobora gushika neza umwana agenda mu bwo kutabona biramugora kuduga kuri ayo maiskariye icyo rero amashuri menshi aracubatswe gucyo aho niho teraduhimiriza abantu bose bafasha mu gisata cindero babura amatare bamusantere hariya ku mitumba duhimiriza n'amashuri ko barubaka kugira ngo babikorere ko kugira ngo abana bashike mu ishuri neza turashafise ingorane ijanye n'ibitigiri byinshi usanga biri mu mashuri navuze yuko hari ibikoresho fashanyigisho twarose by'abana batabona ibyo nivyo bakoresha hajya mu ishuri mugabo turashafise ingorane izabijya bikoresho bishobora kugwiza ibibazo igihe bariko barakora ibibazo canke bariko barandika amanote y'abanyeshuri cyo bita abamwe bakoresha amafotokopieze mugabo hariho iyo mashini nyene igwiza yitwa mashini amboseze ni gikoresho kiba gikwiye kuba kuri ishuri ryose riri kwa bana bagendana ubumuga mugabo kirazimvye kigugwa kimwe kigugwa miliyoni jana ubu rero gushika uyu munsi naho navuze mu Burundi bwose ko niko baratera imbere ubu izo mashini ziri ku mashuri atatu yonyene murumva yuko gikeneye cyane yuko ibyo bikoresho byo baho kugira ngo abigisha nabone borohegwe kandi nabo bana bagendana ubumuga nk'ubwo bashobora kuronka ibyo basoma ko mu gihe abandi bariko barasoma ibyo bimuye mu makaye yabo
Patrice twabonye Imana ajeje igisata cy'inyigisho zidakumira mu bushikiranganje bw'indero ni nahano tugarukirije ano makuru ndabashimire mwese mwarimo duteza abiri shimiye bagenzanje bafashije kuyatororokanya shimiye kandi Matthew yabona Yesu ariko aratuma amajwi abashikira Kristaliza Harerimana nariko ndabashikiriza ndabifurije kororanirwa mu banyu no mu vyanyu murakoze.